Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwaramutse neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 nibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 nibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Aha mu Burundi president mushya Evariste Ndayishimiye yarayatangiye imirimo ye ku mugaragaro.
Tugiye kwereka amakungu ko Burundi dushoboye kandi ko natwe dufite uruhara mu iterambere ry'iyo, kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose. Ibyo tutumva kumwe nibyo toyega umuti mu gukoresha igihagararo.
President Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi wa mbere na mbere urahiriye imbere y'abanyagihugu umuhango wabaye ejo kuri stade Ingoma Igitega. Turarebera hamwe uko uwo muhango wagenze n'ibyo abarundi bamwe na bamwe bawuvugaho. Naho mu Rwanda abashinjacyaha barimo barabaza Colonel Tom Byabagamba ku byaha bishya bamukekaho. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi yose kandi twayabateguriye jye n'abagenzi banjye bose dukorera hamwe hano i Washington DC turi iwacu buri muntu wese mu rugo rwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona cyugarije isi. Tubanze rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas namwe muduteze amatwi. Abantu 10 barishwe mu ijoro ryo kwa gatatu n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi babishikirije kuri wa kane bane muri abo biciwe mu ntara ya Beni iri muri Kivu iburaruko, kandi abategetsi batunga urutoki umuhari ADF. Abo barwanyi bamaze kwica abasivile baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, bihora ibitero bikorwa n'abasirikare ba leta ku birindiro byabo. Abandi bantu batanu biciwe mu buraruko bushira ubuseruko n'umuhari witwa Codeco canke Cooperative pour le Développement du Congo. Igihugu cya Kenya cyaratowe ku munsi wa kane gusasa mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'2021 gushika muri 2022. Iyi ntebe ya Afurika Kenya yariko iyigwanira n'igihugu cya Djibouti. Kenya igiye kuzosubirira Afurika y'Epfo yari muri icyo kibanza. Kenya yari ishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu gihe Djibouti yidoze ivuga ko ariyo yari ishikiriwe ukurikije ingene ibihugu bibisikanya. Kenya imaze kuronka karyo katari gake ko gusasa muri ako kanama. Inama ya ONU ijejwe umutekano igizwe n'ibihugu 15, 10 atari ntayegayezwa na 5 bikomeye bitigera bisubirizwa kandi bifise igihagararo gikomeye, nabyo n'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 13 barafuye, abandi batari bake baraburirwa irengero inyuma y'imvura nyinshi isegenya yaguye kuri wa kane ibomora imisozi, amazu hamwe n'amabarabara y'indarayi mu micungararo ya Abidjan ku murwa mukuru wa Côte d'Ivoire. Ugusenyuka kw'imisozi kuramenyerewe i Abidjan mu bihe by'imvura. Abategetsi bavuga ko abantu bashika ku 10 batwaye mu bitaro, abandi bakaba bakironderwa mu bibomoke by'amazu n'ivyondo. Abantu 18 barafuye Abidjan mu gihe nk'iki cy'imyuzure mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Igisirikare cya Kamerune gitangaza ko cyagarukanye umutekano mu ibarabara rikomeye mu Budandaji ihuza icyo gihugu na Nigeria. Igisirikare cyashikirije ko cishe abarwanyi 13 mu bashaka kwiyonkora ku gihugu bahora bagenzura iryo barabara mu kirigo cy'amezi abiri. Ariko abo baroberi barahakana mu kuvuga ko abishwe atari abarwanyi babo ariko ari iyindi mirwi yitwaje ibirwanisho. igihugu cya Kamerune gikura muri Nigeria 70% by'ibya nkenerwa mu buzima bw'abanyagihugu mu gihe Nigeria ironka umuceri ibigori hamwe n'ibindi birimwa ibikuye muri Kamerune. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragabanije abasirikare bacu muri Afghanistan mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano cyumvikanye n'abatalibani. General Kenneth McKenzie arongoye inteko za Amerika muri ako karere yashikirije kuri wa kane kw'abasirikare ba Amerika 8,600 aribo ubu bagisigaye muri Afghanistan. Mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri hagati ya Amerika n'abatalibani, Amerika yemeye kugabanya inteko zayo kuva ku 12,000 gushika ku 8,600 gushika hagati y'ukwezi kw'indwi. Ayo masezerano asaba kandi abasirikare ba Amerika n'ab'ibindi bihugu mvamakungu kuzoba bose baravuye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'2021. General Kenneth McKenzie avuga ko ivyo bizoshoboka mu gihe abatalibani nabo bazokwerekana ko ata gitero kizosubira kugabwa ku butaka bwa Amerika giturutse muri Afghanistan. Ubushinwa bwarekuye abasirikare 10 b'Ubuhindi bwari bwarafashe mu mirwano ikomeye yahuje ibyo bihugu ku rubibe bisangiye mu misozi miremire ya Himalaya. Ibimenyesha makuru byo mu Buhindi byashikirije kuri wa gatanu ko abasirikare 10 b'Ubuhindi bahasize ubuzima. Abo basirikare barekuwe inyuma y'urukurikirane rw'ibiganiro byahuje izo mpande zibiri inyuma y'iyo mirwano yabaye ku munsi wa mbere. Ubuhindi n'Ubushinwa bifitaniye amatati kuri urwo rubibe ahigeze no kubera intambara ikomeye mu mwaka 1962.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu kandi mudukurikira no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Prezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yimitswe ku mugaragaro mu mirimo ye imihango yabereye kuri stade Ingoma mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi Gitega. Nta mukuru w'igihugu cy'amahanga n'umwe wari uhari. Hagati aho ariko, nk'uko mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abitubwira muri iyi nkuru ye, abakuru b'amadini bagize uruhare runini muri uyu muhango.
Imbere y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanacikiza ijambo abarundi, yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose. Isengesho rya Ekereziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere. Musenyeri Simone Ntamwana atwara Arishidiyoseze ya Gitega.
Ahirwa baremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. None rero niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umukama rero nakumurikire, ujane Burundi bwo mukama mu neza majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene gihugu, utahukane imbunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubera umubanyi w'ingirakamaro.
Ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha.
Ndarahiye ko ntazotegana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi.
Uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushiraho leta yuzuriza bose.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba, ndazi bindindiriye. Ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Abashaka ibiganiro n'ejo baratonda. Tuyaga dukora, dukora tuyaga. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare. Umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya abatwenzi. Nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi.
Kuri leta yiwe Evariste Ndayishimiye avuga ko amashirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu.
Abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abene gihugu mu kugumura barumvise ko ari uburenganzira bwabo ntabenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriki yatunganywa neza baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turipfuza yuko ivyo habihanwa habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke wundi twese tumushengeze
ikindi ndayishimiye azo kwihatira ko nkuko yavyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa kw'isi
tutitwararitse guhesha izina Burundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye kukubahana kuzuzanya kugutsimbataza umwumvikano hagati y'Burundi n'ibindi bihugu no hagati y'Burundi n'amashyirahamwe atandukanye ivyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu vyiterambere mu gihugu cacu vyoguma bigoyagoya tugiye kwereka makungu ko Burundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose ivyo tutumva kumwe nivyo toyega umuti mu gukoresha igihagararo ahubwo ibiganiro niyo yonyene nzirirashe iyo gutahurana no guhanurana kuva kera ngaha mu Burundi twarutse twumva ko abarundi baja gukora ibuganda abandi bakaja gukora aho twitima namba muri Tanzania turakwiye kubandanya uwo mugenzo
Evariste Ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira ico bikoze igitega kumugwa mukuru wa politike aho yarahiriye harabaserukira ibihugu bitandatu nkuko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori ivyo bihugu navyo ni Tanzania, Kenya, Congo, Gabon, Guinea Equatorial na Misiri kwizina ryabo batumire bakavantara Jakaya Kikwete yabuze atwara igihugu cha Tanzania abona ku Burundi bwateye intambwe kuko asigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro
kuriko vile ambavyo baadhi ya watu
abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwe ubwicanyi n'ibindi bintu bibi ariko siko byagenze yabaye mu mahoro vyerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikanya ku butegetsi byabaye mu mahoro mwituze uburero amatora yaheze mwubake igihugu ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu canyu natwe twamukunda cyane
mashimiwa Pierre Nkurunziza
Nibirori byabaye uwo Kikwete avuze mu izina aheruka kujyamira kubo kuko abagabo atarashinguranwa iteka Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Kandida w'umugambwe CNL Agathon Rwasa yabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatsinze nyamara CNL ntiyatumiwe mu muhango wo kwimika president mushya w'u Burundi nk'uko umuvugizi wa CNL Terence Mandrambona abivuga yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
kumbure twashe kurakurikirana neza bose kuko umugambwe CNL nta butumire bigeze uronka bwo kuja muri izo birori ariko nimba bivuze gucyo kumbure cyabari byiza ariko abakuru b'imigambwe yavuze yuko wataruhara rugaragara bazogira muzagiye gutunganya kuko yavuze bati umunyamugambwe wese ashaka kudomishikirira murumva yuko urishikiri ntawuze yuko kudakurikiza programme y'umugambwe nuko ari umuntu umwe azotora mu bandi uko abishatse hamwe naje tumenyere yuko mu buri tumenyere imvugo n'ingiro kenshi bikunda kuba bitandukanye kuko nk'ubu turavye umuco amatora yabayemo yagaragaye neza ko ataranze no kwisanzura aho gutora abantu barapfuye abantu batavundiye mu busho abandi n'ubu bariko barabizwa ibijyanye n'amatora urumva yuko rero iyo mvugo n'ubumengo ni imvugo nyine ya politiki ariko ibyo tubona n'iyo twabonye ku rubuga ntawe bisana n'ubwo rurimi rwo guhamagarira abantu yuko hagize bahurirako
uravuze ko umugambwe CNL utatumiwe muri ivyo birori ni ukuvuga ko umushinga ntaya gato ataritavye ivyo birori
ika umugambwe CNL nta gutumire wigeze wonka cyo itumagira kumbure tabari kumenya yuko atumiwe nuko adatumiwe abandi ntituzi ko ne babatumiye kurumba kurahira imbere y'Imana n'abarundi bose ntituzi uko muri izo miliyoni 12 z'abarundi ntituzi uko abantu batumiwe numva yuko bigoye kumenya yuko umuntu ashika ahabereye ivyo birori na cyane cyane mu gihe tuzi neza yuko amatora yaba yahiganwa abanyamigambwe ko nabo baba batumirwa mu buryo bugaragaraje bari byiza ariko twebwe umugambwe CNL atwo twabonye ntabwo tumire twarose
ikintu mwibaza cyo bacaratumye batabatumira niki
igikombe two inyishu yotangwa n'ababikoze ntuzi n'isho babikoreye kandi gihagarawe n'ijuru z'umugambwe sene abarundi barakibonye kandi barazi uko umugambwe hagaze mu gihugu nibaza ko ntubari umugambwe kwirengagiza mu kubaka igihugu n'akazuza kacu
mu gihe nk'uko vyatangajwe yo kwitura umugambwe muri mwo kugira ngo namwe muje muba tegetse bashobora kuba boshiriza ivyimviro eka n'imigambi yoteza imbere igihugu ako kamo mwokitaba
kukamo numvise ko yakavuze karahinyitse kuko ntiyavuze abarongoye imigambi ko yavuze ngo abakuru b'imigambwe n'abarongoye amashyirahamwe ngo ntibumve yuko ari bo bazobazwa uko yifuza gutunganya igihugu ngo ashaka kwikora kuri umwe n'uwundi ngo batandukanye muri iyo migambwe murumva yuko ibyo ntibihuye rero niyo mbere mage mumva muriko muravuga uko zoteza kugenda mu gihe bagomba gusaba intererano hamwe n'abandi kuko ntashyirahamwe rero urirongoye nta mugambwe utagiye urirongoye urumva yuko bigenze nk'uko yabivuze nibyo babitomoye
Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje kandi ko intsinzi ya CNDD-FDD ari intsinzi y'abarundi bose uko namwe niko muyibona
iyo mvugo kuva mu 61 kuva kuri kwa gasore n'abakurikiye bano bose nabo twari igihugu cy'u Burundi imvugo ya mariyo nyene ariko mu ngiro tugasaha ibindi byo rero urumva yuko biragoye kwerekana yuko ari byo mfatiye no kuri ibi byaranze nk'uko nabivuze aya matora niboneka ubujya n'ino abantu usanga batihanganyana na by'imigambwe usanga abantu batagira ibibazo canke abandi bacavundiye mu bushumurumba yuko rero bigoye gutahura yuko iyo mvugo ihuye no kuri koko tubona ku rubuga
ikintu canke imigambi yo mu misi ya vuba umugambwe senere ufise n'iyi
umugambwe senere n'umugambwe umwe mu yindi yemewe n'amategeko mu Burundi kwahisunze amategeko twese tuzobana dukora izo tuye kwigwa n'amategeko y'igihugu mu gutanga intererano yacu kugira ngo igihugu cyubakwe na cyane cyane twubahirize iteka n'itekana ry'umunyagihugu kuko ni watanga byose urumva ni ngombwa rero ko tubandanya dukora ibikorwa bihuye n'ingendo ya demokrasi n'ibyo amategeko aduhera uburenganzira
Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
mwakoze kuduhamagara
Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushya Evariste Ndayishimiye babiganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo wari wabasuye mu Rusenda
ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kukijanye n'impunzi kubera nsanzwe ndi impunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeza vuga icahungishije izo impunzi imbonera kure ntacho yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishora guhagarika izijya mbonera kure zirukanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu hanyuma ku banyapolitike ntacho yabivuze ko wewe asa nuwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iroguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacho yigeza yivuga ko nukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacho yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twa turiko turaja ibyo byose twace je nabonye yuko mu bisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze n'aba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka
ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bege nk'impunzi igizwe mu kambi ya Rusenda nka jewe ntiryankumurije kuko bwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye bihunga duhunga bwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazina muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazina muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko guhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyegeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuga rumwe na leta haba abitwaza ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri societe civile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera gaturigwa azosubira gukora mu gihugu cy'u Burundi kigira gatandatu cyamba bajya cyane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazaba bimvira kimwe mbe tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye guciroga ntibyaduhumurije arice gituma mbona icyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe narinze yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse n'ukuri igihugu
jewe ku bwanje sinobona ko nohunguka kuko ntacyo yigeza bivugaho ntacyo umuntu yo vuga ngo arasubira mu Burundi kandi atacyo yatanze cyo tuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bakakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinovuga yuko na byanguye neza kubera twese twari dufise amahirwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene yoba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa kwanza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumba nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko nabyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeze avuga yuko hariho n'impunzi cyerekane yuko abari inyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sinohunguka kukurumba ni hamwe noca mfatwa nabi
ikindi naco canejereje nuko yavuze nti kare hari abantu bakwita ngo ni abanyamigambwe cyangwa bashyira mu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere ngo areke umunyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi nuko ntabonye nta muco atanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nguko rero uko umuhango wo kwimika perezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wagenze ejo kuwa kane kuri stade Ingoma Igitega nibyo bamwe mu Barundi bawuvugaho
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda Colonel Tom Byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barenda umukuru w'igihugu ejo yari mu bushinjacyaha ku byaha bishya bamukekaho birimo gushaka gutoroka gereza ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshye iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare agapfukamunwa gasa n'utwa bamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda zizunguza gahoro gahoro yambaye inkweto za plastike z'ubururu zitagaragaza mana ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi uko niko Colonel Tom Byabagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwa muhatiragamo ibibazo byari nka saa sita na mirongo ine yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa umwitegereje Colonel Tom Byabagamba yarananutse ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge Colonel Byabagamba ubushinjacyaha bwa mubarizagaho yari rinzwe bikomeye uhereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda yewe n'abari bambaye gisivire kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi saliyuti Colonel Byabagamba ahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u Rwanda cyisi ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza igisirikare afungiwemo n'ibyaha RDF ivuga ko koloneli byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo koloneli byabagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza ijwi rya Amerika yegereye bwana Michel Nshimiyimana ukuriye urwego rwa mubazaga mu karere ka Nyarugenge maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu twahamagaye bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga birashoboka ko koloneli byabagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe amakuru ijwi rya Amerika yakuye ku rukiko nuko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bamwe mu bavandimwe buregwa barimo bwana John Museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rubakekaho gushaka kubutorotsa koloneli by'abagamba muri gereza koloneli by'abagamba wahoze akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka 15 mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri koloneli by'abagamba bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro koloneli by'abagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa meta za gisirikare ku rwego rwa kabiri koloneli by'abagamba na general Rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka 15 no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri by'abagamba ni mu gihe mu bujurire bwe koloneli by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare koloneli by'abagamba burana hakana ibyaha byose akavuga ko azira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki akavuga ko bikomoka hanini ku masana afitanye n'abahoze ari inkora mutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana David Himbara mukuru wa koloneli by'abagamba mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko koloneli by'abagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira iterambere Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugeza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika kandi mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.